Yagamu Kenyezi ni kiganiro kituyagira ku bijanye n'ubuzima bw'umukenyezi n'umwigeme mu buzima bwabo bwa minsi yose. Yagamu Kenyezi ni kiganiro mutegurirwa mukongera mugashikirizwa na Radio Inzamba agateka kawe ifatikanije na Television Renaissance.
Yagamu Kenyezi
ndabahaye mwiriwe mwebwe mwese muduteze yompi turi ku ikenekerezo rya 28 ndamukiza mu mwaka wa 2020. Ikiganiro ni yaga mukenyezi curunani rwa Radio Inzamba na Television Renaissance. Kino kiganiro mugishikirizwa na jewe nyene Josine Kaze umenyesha makuru wa Radio Inzamba mfadikanije na Darlene Irakoze umenyesha makuru wa Television Renaissance. Ndakuramukije Darlene.
Amahoro neza Josine, mbonereho akajyo ko kubwira abari ko baratwumviriza ko muri kino kiganiro cacu duhi jambo umuganga ari mu gihugu ca Canada yitwa Claudine Nirere hamwe n'ukurikirana ibijanye no gufungura neza bimwe bita nutrition muri rurimi rw'Igifaransa ari mu gihugu ca Senegal. Julienne akaba yitwa Julienne Mutima mu buhinga bw'ivyuma, naho tuzakwa turi kumwe na Innocent Kubwimana.
Kubari bamenyereye kudukurikira ikibiriraho ku rubuga rwa Facebook rwa Radio Inzamba, mutwihanganire ko muri no minsi bitadukundiye kubikora uko vyahora bivanye no kwirinda ikiza ca coronavirus gihanze isi.
Kuri uno munsi rero twashimye kuyaga kubijanye no kugira amagara meza n'ingene twofasha abasoda b'umubiri wacu kugira inguvu zikwiye biciye mu byo dufungura n'imiti dufata na rijya muri kino gihe bivanye n'ikiza ca coronavirus bataziriye COVID-19. Twumva ko abafise amagara meza iyo ngwara itabasinzikaza.
Tubibutse ko ikiza cha coronavirus bataziriye COVID-19 kimaze kwica abagera ku 213,000 mu isi, nayo abagwayo bomugera bazwi bagera ku 3,385,000 gushika kuri ino saha. Twumvirize kano karirimbo hanyuma tubandanye na kino kiganiro cacu yaga mukenyezi.
Tindu surunga nwe twarukanye
umukenyezi umwizigirwa nikiremesha mu muryango
menye umenyere mukobwa nibanga ntuzugira ugiye kwa mikara
umukenyezi umwizigirwa nikiremesha mu muryango
barira umukobwa nabonye muramba uwa mukoya mutwaye kujana ruremi canya ravyararaye kamazu umuryango urasasagara
umukenyezi umwizigirwa nikiremesha mu muryango
baramubwiye ngo aravye bizaza
oya jewe sishaka iyo bamikara
kwereka ntureke n'ejo bizaza
oya jewe sishaka
ibyo dufungura ibyo tunywa n'imiti dufata byose birafise ingaruka mu mibiri yacu, ingaruka nziza canke mbi byose bivana n'ibyo dufata n'uburyo tubifata.
Ego nk'uko bivuze Darlene, muganga Claudine Nirere avuga ko amagara y'umuntu afise ikintu kinini asana n'ivyo yihereza na karengo ubwiza buca mu kanwa.
Kugira umuntu agira amagara meza hariho isano rinini no gufungura kwiwe. Nagira ndabahe nk'akarorero, nka twebwe tuba muri bino bihugu byo hanze usanga kesha abantu batagira umwanya wo kurondera ibyo bafungura, canke kesha ugasanga ntidufise nk'izo njya naturel, ugasanga benshi duhitanye amapiza tuvuye muri ubwo buzi. Nico gituma kenshi no rero usanga hariho ingwara nyinshi nk'amakanser, amadiabete, amahipertension, kubera ko izo njya dufungura ntiziba ari nziza ku magara y'umuntu.
Ikindi muganga Claudine avuga nuko ngo imiti dufata atari gihe cyose yama ari myiza, binyibukije ko hari abantu benshi bafata imiti ko bishakiye.
Imiti yo muri farumasi irafite akamaro mugabo bivana n'indwara umuntu abagwaye. Nagira mvuge nk'akarorero ku bantu baba bagwaye kanseri. Abantu baba bagwaye kanseri baba bakeneye chimiotherapy, iyo miti rero iva muri farumasi nk'abo baba bayikeneye. Mugabo nk'abandi bantu baba bagwaye izindi ndwara zishobora kuvugwa n'imiti kavukire imiti kavukire imyiza cyane kubera ko yoyo usanga atanga rukambi ifise ku magara y'umuntu amaze kuyifata ariko imiti yo muri farmasi yoyo usanga ifise izindi ngarukambi kubera ko ibicanze n'ayandi ma produit chimique
rero nagira ntange akarorero ka experience nagize jewe nari mfise abantu bo muri famiye bane bagwaye malaria hanyuma ndabwira nti hari imiti umuti w'ikirundi uvura malaria kandi uyivura neza witwa Artemisia hanyuma ndababwira nti muragenda mu Burundi mufate hama abo babiri baremera kuwufata abandi babiri nabo baranka bavuga ngo ntibashobora kuyifata iyo miti ntibari isiri kwikora abo bandi babiri ndababwira nti ntaco ni mugende mu ufate iyo muri farmasi nta kibazo abo bagiye kuri treatment ya Artemisia bamaze gufata iminsi itanu barambwira ati twumva twakize na babandi babiri bari kuri ya miti yo muri farumasi barayifata nabo nyene baraheza haheze 14 jours ndababwira nti nimugende mukoreshe controle kubera twari dufise n'umuntu w'umuganga muri famiye arabagira controle agize controle asanga bamwe bafata Artemisia barakize neza mugabo abafashe imiti yo muri farmasi baracyafisa mu maraso yabo ya malaria.
Ico kintu umuganga Claudine avuze nkuko nawe Darlene wari wabivuze kare kimyibukije ko hari uwambwiye ko yagwaye umushishito kubera igihe kirekire yamaze afata imiti ububabare nyuma y'isanganya yari yagize.
Urumva Josine naho ntari muganga nibaza ko ubwo buryo imiti hingurwa nayo ma composition chimique ajamwo nkuko muganga Claudine abivuze ari byo bituma imiti rimwe na rimwe ihindukira ikaba mibi ariko hariho n'imiti basogokuru na basogokuruza bakoresha isa n'iriko irasubira kuja ku gihe abantu batari bake bayijukiye Julienne Mutima akurikirana ibijanye no gufungura neza aratubwira imiti imwe n'imwe akamaro kayo
hariho nk'imikaratusi hariho umukaratusi dukoresha imikaratusi batandukanye hariho umwe ufite amababi ashaka nk'ukwera uyo onye na onyine urakoreshwa cyane mu kuvura no mu gukiza inkorora ubushuhe ama infection urinaire cyane asma uwo mukaratusi umuntu ashobora kuwukoresha nko mu kwiyubika nko mu gihe abagwaye nk'ibicurane hariho Artemisia ni umuti umuntu iyo awunyoye washobora kuwunywa mu gihe uba uvuga ati jewe nshaka ndawunywe kugira ngo numve ko mfitiye energi hama Artemisia iravura n'utundi turwara iravura amavere intestino iyo Artemisia anwa iravura amarhumatisme iravura amabronshite iravura amadiyare izi gripe twe tumenyereye abantu bashobora kuyinywa kuko irica amavirusi ari mu mubiri nibaza ko ari nacyo gituma uwunye nk'iyi inye covid 19 ariko gituma nibaza ko yoba iriko irafasha bamwe bamwe mu bihugu bamaze kumenya yuko iyo Artemisia ifise akamaro hariho ibindi bitekwa nk'umuravumba n'umuravumba nawo nyene urawukoresha mu gihe cya gripe naho nyene mu kunywa kuko umuravumba uravura nawo nyene indwara nyinshi harimo inkorora harimo inzoka hariho igitekwa kizwi cyane kandi gikoreshwa cyane tangawizi jenjambre n'ingenzi irakora mu bintu by'inkorora cyangwa mu bintu bya vomisma cyangwa ibintu bya rhumatisme irazibura imitsi jenjambre abantu benshi ngira ngo muba muyizi hama hariho n'ikindi gitekwa cya moringa ni igiti kirimo ingaburo nyinshi mu kuvuga icyo giti cya moringa gikoreshwa cyane cyane mu kavukire fitoterapi gifasha mu kuvura indwara zirenga 300 kandi muri moringa ni ingaburo mu kuvuga harimo fer harimo amavitamine atandukanye harimo calcium ni ukuvuga yuko kandi moringa iyo umuntu tuvuge nk'abajya bana cyangwa abakuze bo bagwe nka kwashi barashobora kuyikoresha iyo moringa iravura cyane kandi ku bantu bonsa barayifata kuko iratanga amabere yaba umugore yibungenze naho nyine ashobora kuyifata ko irimo fer icyo giti cya moringa kiratanga amavuta ayo mavuta nayo yarigeze gukoreshwa cyane mu gihugu cyo muri Egypte kuva mu bihe bya Pharaon mu byerekeye imyiteguro yo gushaza ibwami. Ni ukuvuga ayo mavuta iyo umuntu ayisize agira akabiri karenze kandi aratuma urukoba rworoha.
Turumvise ibyo Julienne atubwiye. None ga Josine, weho ubyumva gute?
Ngira si jeje nyene mfise ico no bivuga ko ariko ko umbajije kuganje nibaze yuko imiti kama ifise akamaro kanini cyane mu magara yacu y'abakudukiza canke kwikingira indwara zitandukanye. Je ndibuka yuko hari igihe nigeze kumara ku mwana wa mbere, nigeze kumara igihe kinini cyane ndamuha imiti ugasanga buri mwanya abana bakiri batoya ni babandi usanga baguma babagwara inkorora, ibicurane, inkorora, ibicurane. Rero kubera narimenyereye ko ndamutwara kwa muganga nkamenyera imiti baza baramuha niki, umva nayisigaye nanje umenga nabaye muganga, umva agakorora nkagura imiti, niruka kwa muganga ngura imiti buri mwanya. Umva haragera ahantu inshuti nayifise inshuti y'umuganga aranda barambwira ati kubera kenshi namandi ko ndamubwira nti ndagiye kugura umuti, aragera ahantu arambwira ati ndakubwira ikintu kimwe rero, iyo miti urikura mwica. Ja kubuki, ja kundimu, iki kizira nkugwe ibiki, donc ja kuri bijya bintu biri naturel. Bijyanye ntacu bizu mwononera mugabe iyo miti urikura urugumu muhumu nta munsi ntandwi ihera adafasha imiti. Urumva kandi rero rimwe na rimwe kenshi wacu sanga tunamushira kuri antibiotique iki n'ukuri vuma nasanze byaramfashije cyane birafasha umwana kuko ntiyo ryo wa mwana aguma gwaragurika.
Jozi, jewe n'ukuri nanse kubesha imiti kama sindayerekwa mu usanzwe ariko ndazi neza ko ushoboye kuyifata ari imiti myiza. Ntumwengere kuko ndazi ko ari benshi bameze nka jewe. Mvuga ko kubashobora kuyifata iri efikase kuko nahora mbona kera turabana turwaye nk'ibigripe barakunda kujya igitego cyitwa ikizira nkugwe. Sinzi kukizi ico gitego ufise ibicurane ukagira inkorora mukanye sase byaba biheze ariko cararura kuburyo nibaza ko ariho byavuye kugira simbe njere ku imiti nk'iyo. Hari ikindi cyitwa umubirizi, ndibuka mama wacu akinsiga kuko nari mfise utuntu udusununu sinzi kutuzi mu maso. Uyu mubirizi nyene barawukoresha ni naba ntihenze mu kwina abana bato mu gihe bagwaye inzoka canke bagumbiwe mu nda. Jewe rero nibaza ko imiti nk'iyo ari myiza kuko ibiri naturel kandi burya abasokuru bari bazi ubwenge ubuhinga bwa none butaraza baravura abantu bagakira bakavura malaria igakira. Nibaza ko n'abakora imiti pharmaceutique bakoresha izo plante naturelle ariko ntawo kwibagira kongera kushira hamwe mpuzamakungu rijejwe amagara y'abantu ku isi OMS rigwanya iyo ngendo y'ubuvuzi kama aho ryamenyesheje mu kwezi kw'icumi umwaka w'2019 ko ritemera igitegwa cya Artemisia ko cokoreshwa nk'umuti uvura canke ukingira malaria. Mu gihe biruko muri no minsi umukuru w'igihugu ca Madagascar Andri Rajoelina yemeje ko igihugu ciwe catoye umuti wa coronavirus ari wo COVID organique bimwe mu biwukoze akaba ari ico gitegwa nyine ca Artemisia.
Iremesha mu muryango
kobwa yabonye arakowe kare ati ndusurunga nwe twarukanye
umukenyezi umwizigirwa nikiremesha mu muryango
menye umenyere mukobwa nibanga ntuzugira ugiye kwa mikara
umukenyezi umwizigirwa nikiremesha mu muryango
barira umukobwa nabonye muramba uwa mukoya mutwaye kujana ruremi canya aravyararaye kamaze umuryango urasasagara
umukenyezi umwizigirwa nikiremesha mu muryango
baramubwiye ngo aravye bizaza
oya jewe sishaka iyo bamikara
kwereka ntureke n'ejo bizaza
oya jewe sishaka iyo
ureka tugaruke kuri iyi biti dukura mu mafarmasi atandukanye. Muganga Claudine Mutima yari yatubwiye ko abantu batopfa gufata imiti uko bishakiye kuko bishobora kugira izindi ngaruka. Hano aratubwira zimwe muri izo ngaruka.
Gufata imiti uko ariko kose si byiza ku magara yabo kuko irashobora konona nk'akarorero igitigu, amafiko, ivyo navyo bikaba vyoshobora kubangamira amagara yabo. Ico nobahanura nuko bofata iyo miti bayandikiwe n'umuganga kandi bakayifata uko yayibandikiye. Hanyuma ariko bishobotse bakaronka imiti kavukire ishobora kuvura iyo ngwara baba bagwaye, nobahanura ko ariyo bofata kuko yoyo atangaruka mbi ifise ku magara yabo. Hama ikindi naco nagira nongere ko mbwire abantu bose bo muri ivyo bihugu vy'iwacu ko iyi miti ikogwa mu mafarmasi, no kumenya yuko aba bayikoze kenshi usanga bayikuye muri iyo miti naturelle iva iwacu. No kumenya ko gusa itandukanira ari uko baba bayicanze n'ayandi maproduit chimique. Nukuvuga rero yuko abantu mwijukiye mugafata iyo miti kavukire niyo iri efikase kandi niyo atangaruka mbi izogira ku magara yanyu ngo igire ama effets secondaires azogirira nabi amagara yanyu canka kayasinzikaza.
Abarundi Jozi, turafise ingeso y'ukwivura sinzi kurabibona kandi nibaza ko ari benshi babigira. Ukazubona urafashe paracetamol kubera tuzi ko ivura kumeneka umutwe, tukumva biraheze tukaja twiza ko twakize, ariko umutwe ugasubira ukagaruka, tukibagira ko icatumye umutwe umeneka tutakivuye. Tugafata ama antibiotike ngo twivure ama infection canke izindi ndwara, nyama antibiotike nyene twihaye ntitunayamare, tugakeya ico bita resistance ku muti. Ukaza gufata imiti kumvura utazi kufise indi ndwara ishobora kubizirana n'uyo muti. Nkuko rero muganga Claudine yavuze, ni byiza ko umugwayi aja kwa muganga bakamusuzuma agahabwa imiti janye nuko arwaye. Ariko kandi yahimirije abantu gufata imiti kama kuko iyo ngo atangaruka igira. Ariko ikibazo je nibajije, umuntu arashobora gukonsoma igitegwa ikinaka gucyo nyene par hasard atazi ico yivuye canke ico gitego ico kivura?
Ego, Darlene, numva nanje ikintu numva nokongera ko nuko nzi yuko nanje ni wa muntu kunda gufata akantu kose ndatinya ububabare, umva menetse umutwe ubwo nyene naca mfata umuti w'umutwe, ndiko ndaribwa ubwo nyene nabafasha umuti w'ububabare, urumva. Nahora numva hariho nk'imiti bita Brufen, bakavuga yuko ibabaza cyane muri estoma, d'ailleurs usanga ushobora gusanga inaguteye ikibazo muri estoma. Mugaje sinabihagararako, umva jewe l'essentiel kuri jewe yari uko mfata umuti w'ububabare, ndababaye ndafasha umuti. Umva rero nibwo buzima bwanje niko nari mbayeho. Mugaha haragera ahantu rero ntangura kugira jewe nsanzwe namamvuga nk'ifise estomi ikomeye cyane, umva umushishe itukomeye cyane. Mugaha haragera ahantu ntangura kumva yuko merewe nabi, umva gasangura arara wicaye ijoro uri kurababara cyane umuntu nzenya mu mushishito, umva ivyo nasanze atari vyiza. Mbwa mbere sinabibona nawo numenga igikoro nuko umva umeze neza utababara, ariko nagiye kubona izo ngaruka mbi mu nyoma.
Ubu naho reka turabire hamwe ivyo komeza abasoda b'imibiri yacu, narirya arico kiriko kiravugwa cyane muri kino gihe mu kugira twirinde ikiza cha COVID-19. Julienne arakurikirana ibijanye no gufungura neza, yagiye arabivuga ko kubijanye no gukoresha ibitegwa bimwe bimwe. Muganga Claudine arashimangira kubijanye no gufungura imfungurwa twirimira mu gihugu.
Ikintu nokira abantu bose nuko umubiri wacu usanzwe ufise abasoda bawukingira kubera systeme lymphatique. Systeme lymphatique nayo ni iki? Ni amazi yose atembera mu mubiri wacu kugira atware ingaburo n'ingufu mu bihimba vyose vy'umubiri wacu. Ifasha kugira isohore ibitari vyiza mu mubiri wacu, hama ikongera ikagumana ibifise akamaro mu mubiri wacu. Kugira ayo mazi abari mu mubiri wacu ashobore gukora akazi kawo neza, nuko uba wawuhaye ibifungurwa bikwiriye kandi ukamenya n'ingene ubifungura. Nk'akarorero notanga ni nko gufungura umuceri wonyene. Umuceri wonyene ntibiba bikwiye ku mubiri wacu. Kugira uhu mubiri wacu ibikwiriye no gufungurana uwo muceri nk'imboga, ukawufungurana n'ibiharage, hanyuma kandi abantu mugafungura n'ivyamwa.
ikindi nacho nobwira abantu no kwinonora imitsi. Kwinonora imitsi naho nyene birashobora gutuma abasoda b'umubiri wacu bakomera. Hanyuma ikintu nokongera ko kandi nongera mpanura abantu bose muri ivyo bihugu vy'iwacu, no bahanura ko mwokwijukira gufungura ibifungurwa vyo hiyi wacu, kuko ibifungurwa bivuye mu mahanga nkino muri Etazini canke muri Canada usanga kenshi birimwo ibintu vy'ama hormone. Ayo ma hormone rero si meza ku magara y'abantu, kubera ko kenshi usanga arimwo ibintu by'ibinure byinshi. Ivyo binure ari byo bituma kenshi abantu usanga bagwaye ama cancer, ama diabete, ama hypertension. Ivyo rero akaba ari byo mubona byatumye abantu benshi barapfuye kubera iyi coronavirus. Abantu benshi bapfuye nuko bari basanzwe bafise izo ngwara zose nadondaguye, haciye haba ama complications ugaca usanga abantu bariko barapfa. Rero ikintu jewe nosaba abantu bose bari hiyo muri ivyo bihugu vyacu, mwokwijukira gufungura sistu, gufungura ibintu birimigwa hiyi wacu, nivyo birimwo amagara meza, mugafungura imboga nyinshi, mugafungura ivyamwa vyinshi, mukinonora imitsi. Ivyo nivyo bintu bizotuma sisteme yanyu ikomera. Hanyuma hariho n'izindi ngaburo mushobora kuronka mugafata, harimwo nka muringa. Igiti citwa muringa ni ikintu kirimwe ingaburo nyinshi cyane, kandi abantu barashobora kugifungura bakagishira muri ju, bakagishira mu masupu. Ivyo byose ni ibintu bituma sisteme yacu ikomera, ugasanga ingwara ntidadutse ku muntu birifasire.
Hariho ikintu yaragarutse ko cha muringa nk'abakenyezi cyane cyane ibintu nk'ivyo barabikarira. Hari abashobora kuba bafise amatsiko yengene yo muringa canke Artemisia bikora. Umufasoni Julien araduha umuco.
Artemisia ziri ubwoko bubiri, hariho Artemisia anua, Artemisia afra. Artemisia anua ivuye mu ijambo annuel, no kuvuga yuko iyo Artemisia avec la saison no kuvuga yuko uyiteye ikamera mu nyuma umuntu arayirandura, ararandura iyo iba yameze, hama hageze indi saison akayitera agatera iyindi. No kuvuga ko ni Artemisia igenda ikura, uko ikura uranduye utera iyindi bivanye n'igihe. Hama iyo Artemisia afra ni Artemisia yo muri Afrika, no kuvuga yuko yoyo uyitera rimwe, hama igisigaye ni kuyikurikirana gusa. Mu nyuma icyo umuntu akora, agenda aza arakata tubranche, hama mu gukura kwayo igenda ikura irandarara. Ariko izo Artemisia zose zikora co kimwe, gusa OMS igerageza kugwanya Artemisia anua kuko bavuga ngo yoyo irakreye ama resistance. Hama ico giti ca muringa ni kuvuga yuko gifise ibice vyinshi, hariho amababi, hariho imbuto, hariho imizi, hariho igitumbatumba c'ico giti. Ni kuvuga ivyo vyose birafise akamaro. Nk'umuntu aguye nka diyabete arashobora gufata nk'utubuto, utubuto twa muringa. Nk'umuntu agwaye naho nyene hypertension, naho nyene arashobora gufata utwo butubuto twa muringa, amababi ya muringa. Ni kuvuga arafasha ku muntu afise ikintu cya diyabete, kandi iragabanya cyane n'ibinure mu mubiri. Ayo mababi ni kuvuga umuntu yumva ashaka konta, ashobora gufata agafungura iyo muringa. Nk'umuntu ashobora gufata akagira nka jeme, urashobora gufata ayo mababi ya muringa ukayanywa. Ni kuvuga yuko nta nzara uzokumva, nta bizunguzungu uzokumva, nta faiblesse uzokumva, kuko iyo ufashe nk'iyo muringa ni kuvuga haba hariho ingaburo nyinshi uri kurihereza.
Tuzi ubwo ntiwavuze ngo hariho abakenyezi bafise amatsiko yo kumenya ingene bikorana nawe wivuga.
Bon,
Davye mayego nkiyo moringa avuze ndazi umumama akuze ayikoresha cyane kandi naho akuze afise amagara meza cyane ntashobora kumara umunsi atafashe udutete nka tubiri canke dutatu twa moringa kandi nyine naragushengira ntahe yuko imufasha cyane mu bijanye na digestion mu nda iki yacayumva merewe neza ego ariko ndakuvuze ko nibarije nawe nakubarije
urumva Jozi nibyo bravo sinabihakana yuko na warumbarije urumva naho navuze yuko je ntavyerekwa ndashaka kugera ahantu nka ba obligé yuko wifata gufata iyo meeting ko numvise ko hari mwivura ama diabete hari mwivura ama hypertension hari mwo dadi biburi ibintu byinshi kandi urumva biri naturel naza ko baba biri ngira kamaro gusumba kuja gufata imiti ma pharmacy urumva nivyo urambarije kandi ubarije nabandi benshi nibaza yuko umuntu agafite inyika zohera sinipfuza kugwara ibigwara nk'ibyo mugabo urumva ngeza aho ntegereza kubifata nyine umuntu arabifata
kuyavuga yose siko kuyamara reka tugarukirize kino kiganiro cacu hano nkuko mwavyumvise bamwe nabandi babishikirije umwe wese arakeneye kuraba iyo afungura agafata ibimugirira kamaro mu mubiri wiwe imiti umuntu afata akayifata neza rimwe na rimwe bikenewe umuntu akayirinda canke umuntu agafata imiti dukura mu bidukikije mwavyumvise ko bimwe muri ivyo atari ivyo gufatwa nk'umuti ahubwo bifasha no kwikingira indwara zimwe
Mboneho nanje gushimira abaterereye muri kino kiganiro muganga Claudine Nirere ari muri Canada hamwe na Julienne Mutima kurikirana ibijanye no gufungura neza ari mu gihugu ca Senegal nshimire namwe mwese mwari ko muradutega yompi nshimire kandi na Innocent Kubwimana ya dufashije mu buhinga bw'ivyoma
ndabibutse ko kino kiganiro mugitegurirwa na Radio Inzamba ifadikanije na Television Renaissance mukaba mwagishikirijwe na jewe nyene Josine Kaze umenyesha makuru wa Radio Inzamba fadikanije na Darlene Irakoze umenyesha makuru wa Television Renaissance nkabanda bikabanuye na ubutaha
cyari kiganiro yaga mu Kenyezi mutegurirwa na Radio Inzamba ifadikanije na Television Renaissance.